Inama y'abakuru b'igihugu bigize umuryango w'Afrika y'ubuseruko yahaye ikaze igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uwo muryango warugizwe n'ibihugu bitandatu mu nama idasanzwe igira 18 yabereye ku buhinga bw'ingurukanabumenyi kuri uyu wa gatatu. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya aserukira uwo muryango niwe yabitangaje.
A key plank of our deliberations today.
Ati gikuru cyari kitwicaritse ngaho uyu munsi kwari kurabaho bigeze ngo twakire bagenzi bacu bo muri Kongo muri uyu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Sinkekeranya ko iki ari kimenyetso ko uyu muryango wifashe neza kuko abenshi baguma bashaka kuwuzamo. Turabahaye ikaze kugira ngo dufatikanye igikorwa cyo gukorera hamwe mu iterambere.
Deepen integration.
Bamwe mu bakongomani ba mu ntare ya Kivu y'amajepfo mu buseruko bwa Kongo baganiriye n'Ijwi rya Amerika biteze byinshi kuyinjira igihugu cyabo muri EAC.
Yora cette possibilité des échanges.
Hazobugana hani bidandazwa abantu bazotembera atankomanzi atavyiza barinze gusaba. Ego nkatwebwe nta byinshi dushorera hanze ariko tubwirizwa gushira mu ingufu n'ababanye bacu bazabatorera koyokwe mu bisata bitandukanye. Twizeye ko bizogira n'akarusho ku mutekano wacu mu kugwanya abagizi ba nabi. No muri kahise abasirikare ba Tanzania n'abaganda baraje kudufasha kugwanya imigwi igwana. Ubuhoho bizoro
Les Ugandais aussi, ça c'est depuis un temps qu'ils sont venus nous aider.
Yoweri Kaguta Museveni, président de l'Uganda, a dit que les Congomani sont venus à
Congo. Is really a part of East Africa.
Kuba twemereye Kongo ni nko kwemera ivyari bisanzwe kuko abo bakongomani ni bene wacu cyane cyane baba mu seruko bw'ico gihugu abenshi tuvuga ururimi rumwe turasangiye ubwoko kuri bamwe n'ibindi nize ko tuzosangira kabisa n'agahiye ndetse no kuganiriza umwasi hamwe kuko nta numwe yobyishoboza.
If we don't work together we shall not manage the issue of insecurity.
Igihugu cya Kongo gisanze muri EAC haheruka kongerwamo indimi zibiri igifaransa n'igiswahili zisanzwe zikoreshwa na benshi muri icyo gihugu. Aha n'amakaminuza arahasanga akarusho kanini nk'uko bisigurwa na Evariste Ngayimpenda umuyobozi wa kaminuza yitiriwe ikiyaga cya Tanganyika i Bujumbura.
Ibihugu bihereye ku Gifaransa bibaye bibiri hanyuma n'abantu bahuriye ku Gifaransa bagiye kubwira gusumba uko byahora bizotuma Gifaransa cemegwa kujya kwicongereza kizoba cemewe bizohindura ibintu byinshi cyane haba kwijwi ry'uBurundi na Kongo byumvikana bizotuma n'abasaba ubuzi boroherwa gusumba uko byari bimeze. Burundi tuzoba dusana igihugu kiri hagati ruba uruja n'uruza rw'abantu ruba uruja n'uruza rw'ibintu nibaza yuko bizoheza bikoroha. Ama investors atari make afitanye imigenderanire n'ayandi mashuri kaminuza y'i Kongo cyane cyane ayegereye mu ntara za Kivu nibaza rero yuko bizoca biheza bikoroha.
Prosper Bazombanza yaserukiye Uburundi mu nama yo kwemeza Kongo muri EAC we yongeye koko hakwiriye ko uwo muryango ufatana mu nda mu kugwaniriza hamwe abagizi ba nabi na nyarija Kongo kirimo imigwi itari mike y'abagwanyi. Bazombanza icagera cy'umukuru w'igihugu ntibagiye no guhamagarira impunzi z'abarundi zirenga 227 zigisigaye muri uwo muryango gutahuka.
It is vital that we constantly strengthen.
Ni ngombwa ko twese duhagurukira rimwe mu kugwanya iterabwoba, ubyicanye ndengamipaka n'ibindi. Tuzokorera hamwe n'uwo mushitsi mushasha ariwe Kongo. Twebwe ubu iwacu n'amahoro. Nicyo gituma duhamagarira abarundi basigaye mu buhungiro mu bihugu bigize umuryango wa EAC dusangiye ngaha kugaruka mu gihugu cy'amavukiro mu miryango yabo kugira ngo dusangire guterera umuganda mu kubaka igihugu cacu n'akarere muri rusangi.
As to the East African community.
Kongo kibaye igihugu kigirindwi Rwanda y'Uburundi, Uganda, Ubuganda, Tanzania, Kenya na Sudani y'Epfo byari bisanzwe bigize uwo muryango. Umunyamabanga mukuru wa EAC umuryango wa Afrika y'ubuseruko Peter Matuki niwe yararongoye umugwi wagiye kubonana na Perezida Antoine Felix Tshisekedi wa Kongo kugenzura ko icyo gihugu gikwije ibisabwa. Yizeye ko isoko rigiye kwaguka kuko ubu uwo muryango ugezwe n'abantu hafi miliyoni 277 kandi ukabwiye gukora ku mabahari abiri Oceanien na Océan Pacifique ibizokorohereza urudandazwa muri Afrika. Pierre Clavier Nkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika.